Ganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Bakunzi ba Radio ya Amerika n'ikiganiro dusangira ijambo by'umwihariko ndabasuhuje Netienne Karekezi hano i Washington. Aho muri hose mugire umunsi mwiza, mwitegura gusoza umwaka. Muri iyi minsi twatangiye kubagezaho ibiganiro byihariye byo gusoza umwaka. Niyo mpamvu mu biganiro byinshi muzakurikira tuzaha ijambo mwebwe ubwanyu, ndetse duha ijambo abanyamakuru bacu bahura kandi bavugana namwe kenshi. Ubu ariko ni umwanya wo dusangira ijambo.
Urakoze Etienne Karekezi. Muri politiki uyu mwaka Burundi buri mihuga maso y'amakungu yose yatumberejwe ko bitumwe n'amatora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'abakenguza amateka, ayabajene nama b'amakomine hamwe n'ayabahanuzi imitumba n'amakaritsiye yabaye mu kwezi kwa gatanu wagahera mu kumunani. Yahanzwe amaso cyane cyane kubera nyakwigendera Pierre Nkurunziza inyuma y'ikiringo hatashoboye kurangiza, yari yemanze ko atazosubira kwitoreza ikibanza cya president. Aha yari bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi kuwandwi kwezi kwa gatandatu 2018.
Kamboneza umugambo CNDD nako mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022.
Aya matora batari bake barayinuvye rwose. Mbere hari n'abageze aho batanga ibyemezo ko adashoboka barimo shaka nditije mukuru w'umugambo y'Iprona ishami ritemewe na leta. Yabishushanije mu rwandiko rw'impapuro indwi.
Nuko ataguhiganwa abantu bangana bakihari, kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambo canke z'abigenga. Ikindi kigaragara ni uko iri bwirizwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza. Nkuru byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cane cane yuko leta atabasha na gufise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine. Ikindi kibabaje ni uko umukuru w'igihugu aca afata mu gipfunsi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena. Murumva rero yuko ari we yica agakiza. Abantu bazoba muri izo nzego bazoba ari bishusho bagiye gufata imishahara kurya bigaragara ngenda bariko baragira umugambi wa Gwasa mu nama nshingamateka arafise abashikiranganji. Mugabo barica abanywanyi biwe barabanganza ntihagire uryogora.
Amatora yavuye hamagarwa n'umugwiseni ujejwe kuyatunganya utanga n'ibirangaminsi. Yatanguriwe naye mukuru w'igihugu n'abashingamateka n'abajenama b'amakomine, yabereye umunsi umwe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu. Mu miyamamazo abakandida indwi barimo babiri bigenga nibo bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Umugambwe senere utavuganwa n'ubutegetsi inshuro nyinshi wagirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, na cyane cyane urwaruka rw'imbonera kure gukorana n'igipolisi mu gutoteza abanywanyi babo iruhande y'umugwiseni wakoresha kamwana wa mama. Aha Terence Manirambo na mvugizi wa senere ariko asoma itangazo wasohoye.
Uko biboneka nuko umugwiseni n'imigwi ukukira mu ntara makomine bafata ingingo zimwe zimwe zitangaza umugambwe sene, kuko genshi zizo zidahuye n'amanama umugwiseni uba wagishije abanyamigambwe. Aha twotanga akarorero ku ngingo ya 21 mu gace kayo ka mbere na kabiri mwitego rigenga amatora, aho iryo tegeko ritabuza uwitoje guhagararira amatora cyangwa gukurikirana uko itora ariko riragenda. Kubuza bitoza ubwo burenganzira ni uguhonyanga uburenganzira bw'abitoza, kandi ibyizwa bigenga ribibaye kurira. Akandi karorero ni kugeneye bamwe mu bajejwe intwaro basanzwe mu bitoza cyangwa barimo duhiganwa basigaye bahata abanywanyi b'umugambwe sene bitoje bari ku ntonde z'abitoje kwandikira imibijejwe amatora mu ntara amakete kwikura ku ntonde. Iyo migwi nayo ikagwa muri uwo mutego.
Mu bagize ibyo banenga harimo n'umugambwe y'Iprona ishami riri muri leta. umukandida wabo Gaston Sindimwo yakegera cyambere cya president cyo gihe yabwirije urya America mu kiganiro cyihariye
amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye ko byagenze nikizobuza yuko tuvuga uko twabibonye twabibonye twebwe uno munsi umugwiseni warihereranye uratanga uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu bureau de vote atamwumvikano baye mu masesi nta nama yabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata uko nyene ku nguvu ije ni byambere byarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri atanga gatangira ku telefone aho ahindura amategeko umukomiseri wo muri sene akubwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bitasekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca ahandi cyo byose bitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasabye yuko sene itubwire urutonde rw'abayaronse kwatumenye abayaronse tumenye bazotora n'amakarata atatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye katwerekana naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turabona amakarate umwe afite amakarate 3, 4, 5 azotora 5, 6, 7, 9, 10 abene igihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye ibintu bya procuration
hamaze kwibonekeza abanywanyi ba CNDD-FDD na CNR batana mu mitwe hagira n'abafana cyane cyane mu ntara z'uburaruka bw'igihugu umushinganje w'umutekano w'ico gihe Alenge Yome Bunyoni yari sidukiye asoma itangazo ryo kugabisha
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arota hungabanya umutekano igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi nabo bafashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi y'ahari ko harabera igikorwa cy'amatora ubushikiranganje burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'ibigambwe CNL na UPRONA kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayo ngo bazosidukane n'iyonka baze gucungera igikorwa cy'iharugwa ry'amajwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego
ku munsi w'amatora ya president nta mvururu nyinshi zibonekeje naho umugambwe CNL wari wagabishije ko abanywanyi bawo batazovirira amabiro y'itora mpaka babonye ku ijwi rya nyuma rihejeje guharurwa Pierre Nkurunziza yagiye arangiza ikiringo ciwe ahejeje gutora n'umutambukanyi wiwe Denise Bucumi yavuze ibintu kuri we bihambaye kuri aya matora
amatora atandukanye ku ngombwa zitatu ngo ya mbere amatora we muri kahise n'amatora yabaye animiya kagira ukuboko kw'abanyamahanga ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro imana isome ikibanza cya mbere muri kahise so kujya bimeze kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya umuntu agiye mu matora byo guteragira guteragira uno munsi akimbo umwaka akimbura undi mwaka ubwo gusanga ntiyimbuye undi mwaka yateragira gusanga yimbuye turi mu mimenyerezo rero yuko amatora ariho guteragira urari mu kimbura cyangwa ukarimba karima rima
nubwo yaramaze igihe kinini yashimangira ko arakatabonetse haba kuri ibihugu babiri bahererekanye ubutegetsi mu nzira ya demokarasi atamarasa banje guseseka muri ico gihugu co mu seruko bwa Afrika imana ntiyashimye ko abibonesha amaso uwo mutu wa mbere yatwaye Burundi igihe kirekire akanasimba ihirikwa ry'ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 yashengeye giturumbuka kuwa munani mu kwa gatandatu leta yavuze ko yahitanywe n'ihagarara ry'umutima kwa 26 ku kwezi yasezerwa ijyanyuma mu isi y'abazima Denise Bucumi Nkurunziza mutambukanye wiwe yabonetse mbere imisi yose y'ikigandaro aremesha abamugana ku kirimba yashimishijwe nuko aronse amahirwe yo gufuba wiwe kuko kubwiwe atari bose bayabona
abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira samuragwa yasize turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikoretse harabafishije ntibahamba natwe harabo twafishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse
ikiringo Nkurunziza ari kurangiza mu kwezi k'umunani cyateye impari gituma 100,000 by'abarundi bahunga abarenga 1,000,000 baricwa n'abandi ndiri baburi burengero nk'uko niyavyemeje Dudien mukuru mugwi wa utohoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi ukaba mbere warongewe n'ikiringo yavuze kuruvugwa Nkurunziza rudahagarika amatohoza
Ati cyo tugiye gushimikira ko nkuko twabivuze muri raporo yacu heruka no kuguma turikanuye turabivyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi yotegwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe no butegetsi ababikora inguvu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona oni yongeye ikiringo umugwi wacu kandi aheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye
imbere yuko yitahukira atarinze no kuja kuvuzwa hanze nk'abandi bakuru b'ihugu bya Afrika kagwa mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashuruse ruko bw'u Burundi bona ko anakunda kwibanira n'abanyagihugu aho kwicara mu biro nkunzi zakunda kuvuga mu giswahili ati mara moja canke buno nyene canke naho vuba bwango mu Kirundi akaba yari yiswe imboneza y'amaho mu mugambwe wiwe yanabereye umukuru w'inararibonye akongera akaba yari yemejwe n'inama nshinga amateka nk'imboneza y'amaho yo gukunda igihugu hari kintu yari yarahamiye yagiye yabonye insinzi yamusubiriye Variste ndayishimiye kugeza n'ubu amwita sekuru kwa 27 ukwezi kwa gatanu mu Gwiseni watanze ivyavuye mu matora uvuga ko yatsinzwe na CNDD-FDD yabaye umukuru w'igihugu na yabashinga amateka hamwe n'abaje nama ama komine ariko inama nkuru ya Episcopi Katolika yemeje ko indorerezi zayo zabonye amahinyu menshi Musenyeri Jean Ntawundereye yarongoye inama y'abasenyeri Katolika mu Burundi yayivugiye mu itangazo na bagenze basohoye
uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ivyavuye mu matora ayo matora taraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwiru kana baserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka barorerezi impushya zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko arivyo byavuye mu matora
Pierre Claver Kazihise mukuru wa Seni yireguye yavuga ko batumwe n'abasenyeri Katolika batari bamenyereye ico gikorwa
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'arorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu bw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri ko n'ibisanzwe cyane mugabo gusigiye tutangaza nuko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabonaguye abandi babonye bimwe ubu rero nibazana vyegeranyo tuzuraba yuko turonka nka kanya dushobora guhura hanyuma duhana hana ivyumvira kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera amatora bigenda kose cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya se bisanzwe byafite nge nibikogwa iyo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe nibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo
mugambwe senere waravyiyamirije maze witura sentare yubahize bwizwa nshingiro warahebujwe nkuko Charles Ndagijimana yaramutswayo sentare yabisiguye mbere natacho wanditse bwizwa nshingiro ry'u Burundi yavuze kubijanye n'igikurikira mu gihe umukuru w'igihugu akiri mu mabanga yitavye Imana hari uwundi yamaze gutorwa sentare yubahize bwizwa nshingiro yashimye guha amahirwe Variste Ndayishimiye kurahira aho kubira haya mezi yabirarenga gato umukuru w'inama nshinga amateka ubasha gukuramutswa igihugu nkuko bwizwa nshingiro ryo mu 2005 n'ijyahinyanyuwe mu 2018 yabiteganya Charles Ndagijimana
la cour décide que le poste de président de la République di Burundi evaka kere interilu
ate sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro iremeje ko intebe y'umukuru w'igihugu atawiyicaye ko kwikiringo mfata kibanza kidakenewe ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutogwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mukurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Hakatorwa sarongo SNL yavuze kwibita mu cintege mu kiganiro yahije ujya America ico gihe yahamagariye abarundi bose n'imigwi yose kwanka kwibwa insinzi.
cyane cyane tuhamagara seni na sentare yubahiriza ubwirirwa shingiro tutibagiye n'abandi bose byega abanyepolitike muri societe civile abihebeye imana cyanke abakozi b'imana reka n'abarundi bose cyo tubasaba nuko bashiraho abarundi bashize karagara nuko sene haba mu matora y'umukuru w'igihugu cyanye ayo abashinga amateka cyanye abaje nama muri impanuro za mboja za komine sene tuza imbere nuko insinzi igaragara yihinduka byashitse mu Burundi n'ijya abarundi bashaka ntihagire rero umuntu rero yoza kuriburizamwo
jewe ndayishimiye Parisito umukuru w'igihugu cyo Burundi ndarahiye ko ntazo tirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi
Leta yavuyirahira gihutihuti kwa 33 mu kwa gatandatu inyuma y'iminsi 13 ndayishimiye yashikiriye amabanga naho hari amabwirizwa nshingiro abiri yagenga inzego kuko ijyatewe ku mukono wa 2018 rigenga inzego nshasha mu gihe izari kurangiza ikiringo mu kwa 8 zagendera kujya mu 2025 Perezida Mushayi Vahita ndayishimiye yerekanye imigambi nyamukuru irimo ahanini kugwanya ubushomeri ugutuza kudahana no kurya ruswa aha yarahejeje kwa kindahiro z'abashikiranganji 15 yagenye
hari ibikorwa bitandatu byihuta twashaka gusaba ko byose byihwabirwa kuva tuvuye muri iyi ngoro ibyo navyo byerekeye intwari ibereye amagara y'abantu uburimwe n'ubworozi ugwaruka kubungabunga bakukuruke hamwe n'ubutorera umuti ikibazo cy'abateshejwe izabo mu gihe twari tukiri mu magume kubera twabonye ko abatari bake batinya kudoma ku rutoki indongozi zemukira bene gihugu ubu bwa vuba tugiye gushyira ku mirwa mikuru y'amakomine agasandugu bazoshyiramo ibyifuzo n'ibirego mu ibanga rizohora ryugurugwa n'intumwa jewe nitumiye gusa ibyo ndabigize kugira ngo abandi ntibahave barereka babareze nsabye ko uzobona ikitagenda neza yo kitumenyesha hanyuma tuze tukigire ko itohoza kugira ngo ntihagire abazobesha cyanke bagereke kw'inkoni ishushe abandi ibisata by'imonogoje mu kugira ibiturire no kunyonyeza itunga rusange biramaze kumenyekana hasigaye ko umushibuka ushingwa mu minyuro bacamwo kandi si kera ndizeye ko ababikora batari impongo kuko niyipa yaburiyo
inama nshinga amateka imaze gusasa umugambwe senere wanse gutora abagize ibiro byayo kubera impamvu rwasa yasiguye
umusanzu igihe nk'icyo iyo kiba harabaho kumvikana ingene bigenda ariko aho muri sende defte kubera bishimiye ubwinshi bwabo bavuga bati byarahetse ntacyo tuvugana abonye rero mu gihe bavuga ko byahetse ubibandanye nyine ko byahetse urumva ntacyo twaje guhindura
iminsi yakurikira iragenda yishimiye hibonekeje imigwi y'abantu bitwaje inkoho bate mu ntara nka zose z'u Burundi mu kiganiro ciwe ca mbere yagiranye n'abanyagihugu n'abanyamakuru Perezida w'u Burundi yakekeje abitiriye ibitero
igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe kutari igihugu rero uhera nyene kuvomora iyo myugariro rero nabavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuva ko wateye igihugu cyawe wateye uwo muryango uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu jewe reka dufata akarorero maze iminsi nzunguruka mu ijoro n'ejo naduze mu ijoro none bavuga ko wateye igihugu umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guhera genda murabisa hano abiriye ikigo murabi saha nashikiye ubujumbu sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mu ijoro sinaciye amutse ikibira ngo niho bari
wa wundi ati abakira mu kibonero bakiramutswa kandi zirimo sengondo ntizikubitwa n'inkuba Perezida ndayishimiye kuva rwe mu mabanga amaze kugendera ibihugu bitatu arizo Tanzania Gabon na Guinea Equatorial iki cya nyuma akaba yakimazemo iminsi 5 yose mu gihe we yasubiriye mu myaka 5 yahonyoje ikirenge muri Tanzania gusa naho nyene ntiyararayo mu kwindwi 2017 iyo migenderanire mukuru w'igihugu mushasha ari karavyura yari yanayifuje mu nama ya 75 ya bose yishyiramo mpuzamakungu ni icyo gihe yari yasavye ko igihugu ciwe covanwa ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa na kanama k'amahoro n'umutekano ka ONU uko amezi atatu ashize iruhande y'ibindi byinshi mu ntango z'uku kwezi ico cifuzo cashikijwe leta irashima nk'uko umuvugizi wayo Prosper Ntawurwamiye yabishikirije mu itangazo
Leta y'u Burundi yakiranye ugweze gwinshi ingingo nziza kandi remesha iherutse gufatwa n'ugwego rujeje umutekano mwishyiramo mpuzamakungu ONU yo gukura u Burundi ku rutonde rw'ivyigwa kubijanye n'umutekano n'agateka kazi na muntu nk'uko nyenicubahiro Varisito ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabisavye iyo ngingo iheruka gufatwa irerekana neza ko u Burundi bwateye intambwe ishimishije mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu Leta y'u Burundi irashimye kandi irakengurutse iyo ngingo kuko ni kimenyetso gikomeye abesha kandi gihumuriza ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu igiye gusubira kuba myiza.
Imbere yaho muryango w'ibihugu bivuga igifaransa mu ntango z'ukwa 11 nawo wari wakoye ibihano ku Burundi na intumwa zo rwego rwo hejuru rwa ONU zirongowe na Bintu Keita icegera cha Antonio Guterres kijejwe mu gabane wa Afrika zari zishikiye mu Burundi kuvugana n'abategetsi uko bakorana. Bintu Keita.
C'est pour examiner ce que la famille des Nations Unies peut faire pour accompagner davantage les efforts du Burundi, tels qu'exprimés par le président de la République dans ses 6 priorités essentielles.
Dans
les domaines prioritaires du président, nous avons parlé des questions de santé.
Mu bisata byihutirwa twavuganye ku bibazo by'amagara y'abantu, indero, kurwanya ubudahana, hamwe n'intwari ibereye mu butungane. Twemeje ko twiteguye gufasha Burundi muri ibyo bisata. Impande zose zerekanye ko ziteguye gutera byinshi imbere. Icyuka kimeze neza cyane ubu, kibaza ko ari icyizere gikomeye. Reka n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyari kimaze imyaka 5 kirabana y'ingwe n'umubanyi wacu wo mu manuko, cyerekanye ko naho cyama cyagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Cyiteguriye nyabuna umubano mwiza. Turetse inama z'abaseruka ibisata by'iperereza n'abashikiranganje b'imigenderanire by'ibihugu byombi bibiri, hakaba hitezwe n'iya w'ubutungane. Perezida Paul Kagame ubwiwe yabikomojeho
mu baturanyi b'u Burundi, tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana, bakaba bagahahirana. Nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki nibariho baganisha. Kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza.
Mugenzi w'u Burundi yamwishuye muri makati.
Ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana, ivyiyorobeka bitwiyorobeka ko ntibikunda. Icyo tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibizo u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tuzisubiza. Birazwi kama twasubije n'amakunga arorera. Mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza? Ntibigoye, nta kigoye. Borya boshaka gutora umuti ubunyene, biroroshe. Ntibakore ibya kibantu ababanyi, ubunyene urabe ko bidaca bikunda, bica bigenda neza.
Naho u Burundi busa n'uburiko buranagura ishusho mu makungu. Uyu mwaka haravuzwe muri icyo gihugu imanza zafashwe zihonyanga uburenganzira n'agateka kazi na muntu. Twovuga nk'uwaciriwe abantu barenga 15 bagizwe n'abahoze ari intwazangabo z'urwego rwo hejuru, abategetsi bakuru bakuru, hamwe na Perezida Pierre Buyoya yabaserukiye ubumwe bwa Afrika muri Mali na Sahel. Inyuma yo gucibwa munyororo w'ubuzima bwose yahise yegura. Buyoya yiyamirije urubanza, yavuze ko rutubahirije itegeko na rimwe, yasigura ko yatanze imihoho kugira ngo yeze izina ryiwe ryacafujwe na dosiye y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye yishwe mu 1993.
À mon âme et conscience, j'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir.
Ubu nshaka kwigenga mu byanje, nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje, naho n'ubundi hatazobura inzitizi, ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi. Ubutungane ntibyigeze butwemerera kwisigura neza, bwarimye impusha zo kwinjira mu gihugu abashingwamanza bacu b'abanyamahanga, ndetse n'abari mu gihugu ntibahawe akaryo ko kuraba neza dosiye y'urubanza. Byumvikana ko ubutungane bwashatse kunigira mu menshi uburenganzira bwacu no kuduca urubanza rwa ngondagonde. Ningingo nafashe atanumwe abintegetse, kandi mbaje kwiyumvira ku ngaruka zose bijanye. sechaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na karere ka Sahel ni igikorwa cansaba umwanya munini ubwitonzi n'ubukerebutsi nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza byose
reflexion y a aucune décision prise à ce sujet.
Uyu na wenyene yahavuye ashengera mu ijoro ryo kuwa kane muri indwi Paris mu Faransa ariko aja kuvurwa avuye bamako muri Mali. Bamwe mu Barundi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuze icyo bibukira kuri uwo mugabo yatwaye Burundi hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo umunani n'indwi na mirongo icyenda na gatatu no kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu.
Twizeye yuko twarongoye Burundi nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana hazotegurwa ikiganda.
Yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi n'ibindi bihugu. Igihugu kirabuze umugabo w'indyamunyu, umugabo abushitse.
Yari afise byinshi azi, ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka ko apfuye apfanye ukuri.
Mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo naho biruko nuko yotaha agahambwa mu Burundi.
Iyo ndamuzi nk'intwari yaremeye ko demokarasi iba amatora araba ku mugaragaro. Yashaka kuyiba yari kuyiba kuko yasubira n'ubushobozi bukomeye cyane kugira ngo yibe mugo ntiyayibye.
Je nibaza yuko vyinshi n'ibivyimigambwe myinshi abari mu migambwe bose vyinshi vyavuye kuri buya kuko buyoya yaremeye ku migambwe myinshi iza mu Burundi.
Yavuga make kenshi ijya avuze ryaje yakuja mu ngiro nico ndamwibukirago.
Kugeza igihe twategura kino kiganiro leta ya Burundi ntaco yari bwavuge kubijanye n'upfu rwa buyoya. Hara nabaye mu kwa 11 igurishwa cha munara ry'ibintu by'abagirizwa ihirwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 ariko bamwe mu bafasha babagirizwa nka Christine Ntazwe Nimenya umukenyezi wa General Amjide Nimenya umupolisi yavuze ko yanyazwe inzu n'ibintu yiguriye ku giti ciwe.
Icinyegeje inyuma coco kiriho kandi ukuri ngira si kwinshi kuko ibifise ukuri birasigurwa bikamenyeshwa bene byo. Hanyuma ingene tuvyakira n'umubabaro wumva tworeka kugira umubabaro gute abana batswe uburenganzira bwo kwitwa Barundi. Umuntu umaze kumwaka haba ukamwaka icyo mutunze umubwiye uti ndakwirukanye kuri ubu butaka bwanje turirukanywe ku butaka bw'u Burundi.
Reka na Marguerite Barankitse yashinze ikigo Shalom ubu gikorera mu buhungiro yatangajwe no kubona ibintu by'ico kigo bigurishwa muri cyamunara.
Mezo Shalom si pushiste niyo bari Margarita naho none Margarita kuba mwitiranya na institution kandi nibaduciriye urubanza je araho naserutse ngo bampe uburyo bwo kuvuga ko jeyo ntari umupushiste zo kwitwara nyene.
Mu kwezi kwa mbere naho bagenzi bacu mu kinyamakuru cigenga iwacu bahanishijwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice bagirizwa kugerageza gushaka gukorana n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Bari bahagarikiwe mu kw'icumi 2019 muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero basanzwe bafungiwemo baroye gukora ubutana mu mitwe hagati y'umugwi w'abagwanyi waturutse muri Kivu manuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo n'abajejwe umutekano. Amashirahamwe menshi arimo CPJ ifite icyicaro i New York yariyamirije ifungwa ryabo. Muzo kimumari serukira muri Afrika yo munsi ya Sahara yaganiriye n'ijwi rya Amerika bagikatirwa.
These journalists should never have been arrested for doing their work.
Abanyamakuru ntibari gufatwa bazira umwuga wabo. Urubanza rwabonetse nk'agakinyizo kwitangaza amakuru.
Amashirahamwe atohoza ku mabakorwa mu Burundi nayo y'Abarundi na mpuzamakungu yemeza kwitotezwa ry'abatavuganwe n'ubutegetsi ryakomeje umurindi niba ritarushirije uko ryari mu myaka itanu ishize. Mu kiringo cya hafi DHB rimasohoye icegeranyo abyerekana rikemeza ko kudahana kwimakajwe. Kangina Tezakian umwe mu bahinga bacanditse yaganiriye n'ijwi rya Amerika.
Ce qui est frappant, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont arrêtées ne sont pas des personnes de haut niveau. Donc, de tels crimes dans le passé.
Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'Imana. Roger Burikaneza nakibateguriye ndabifurije umwaka mwiza mu banyu no mu byanyu uza ntuzu basanga aho wabasize. Twibukanye kwa karyosha tawukanka kireka kabuze nayo kuramba bigatangwa na Rurema tumimusabe naho ubuta
mukiganiro cy'uyu munsi turabanza kureba ingenzi byaranze Uburundi mu rwego rwa politiki, ubutabera n'ubutwererane. Ariko cyane tubibutse ko urupfu rw'abagabo babiri bayoboye Uburundi aribo Petero Nkurunziza na Petero Buyoya bombi batabarutse uyu mwaka ruzasigara mu mateka icyo gihugu. Ikiganiro cy'uyu munsi cyateguwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera i Nairobi muri Kenya. Eloge, mikro ni yawe.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.